Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika samana i Washington DC mukirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3 ikaze makuru yo kuruno mugoroba mugiye gushikirizwa nanje Frederic Mundikije. Mu Burundi umushyanzi wa mbere mushasha Gervain Ndira Kubusa injiye mabanga kuri uyu wa kane ku muhingamo mu kanyagaheze yabisikanije na mugenzi we Alain Guillaume Bunyoni yamusigiye umushinge ubwirizwa kwisungwa ikorana buhanga.
Nibwo yambaye kugira ngo nshobore gutera intambwe kokora mu buhinga bwa none, barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva kugwe rwo hasi gushika kugwe rwo mukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa.
Uyo ni Alain Guillaume Bunyoni yakuwe mu kibanza cy'umushyanzi wa mbere mu Burundi. Leta ya Gambia iriko irasuzuma niba hari isano hagati y'impfu z'abana n'umuti wa paracetamol bahawe. Ubwami bw'Ubwongereza uno munsi ku wa kane bwamenyesheje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri arembye cyane. Umushyanzi ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Antony Blinken ari mu gihugu cya Ukraine. Ido ni ido ya makuru yose ntagira aho muja imukanya. Leka ya makuru cyatangiye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ubwami bw'Ubwongereza uno munsi ku wa kane bwamenyesheje ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri arenze kandi ko utewe impungenge n'amagara yiwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Ingwara umwamikazi Elizabeth wa kabiri agwaye ntiyatangajwe. Itangazo ry'ubwami rivuga ko abaganga bihariye b'ubwami bw'Ubwongereza basabye kumuguma hagufi ahari mu ngoro yiwe iri muri Ecosse. Iyo ngoro ni nayo asanzwe abamwo mu gihe cici. Ejo kwa gatatu umwamikazi Elizabeth wa kabiri yari yasubije inama yari kugirana n'umurwi urimwo abahanuzi biwe bamwegereye. Bitegekanije ko umuryango we wa hagufi uza kumusanga mu ngoro ari muno munsi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Liz Truss abicije ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse avuga ko igihugu cyose gitewe impungenge n'amagara y'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Truss yabandanije agira ati, jewe n'igihugu cyose turi kumwe n'umwamikazi wacu kumwe n'umuryango we muri bino bihe. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri twibutse ko afise imyaka 96.
Urakoze Diane. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Antony Blinken hari mu gihugu cya Ukraine. Ibindi kuri inkuru, inkuru rero nibaza ko tuyibona mu kanya, ariko reka tuje ku nkuru ivuga ko munya Kongo mwiye Kongo Vitale Kamerhe yamenyekanye cyane mu gihe cy'amatora aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitezwe mu gisagara cya Goma mu buseruko bw'icyo gihugu muri indwi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Nubwo akomoka i Bukavu, i Goma niho higanje abayoboke b'ishyaka rye Union pour la Nation Congolaise UNC mu Gifaransa cyangwa ishyaka riharanira ubumwe bw'Abanyekongo ugenekereje mu Kinyarwanda. Nubwa mbere Vital Kamerhe hari bubagarutse Goma kuva mu mwaka wa 2018 yiyamamariza kuba perezida. Umunyapolitike wigeze kuba umuyobozi w'ibiro bya perezida yaje gutabwa muri yombi mu 2021 ariko kunyereza amadolari ya Amerika angana na miliyoni 5 yaragenewe umushinga wiswe umushinga w'iminsi 100 wo guteza imbere ibikorwa remezo perezida Felix Tshisekedi uri ku butegetsi yari yasezeranije abaturage. Mwaka 2021 Vital Kamerhe yakatiwe imyaka 25 y'igifungo, ariko nyuma aza guhabwa imbabazi z'umukuru w'igihugu arekurwa mu kwa gatatu uyu mwaka amaze muri gereza umwaka umwe n'igice gusa. Uruzinduko rwe i Goma rutegerejwe cyane n'abayoboke b'ishyaka rye abereye ku isonga, bamwe batangiye kumushimagiza no kumuvuga ibigwi mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga iminsi mike mbere y'uko hagera.
Urakoze Jeffrey. Mu kanya makuru ariko aratangazwa kuri CNN avuga ko umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri ahejeje gusandaba aheje kwitaba umuremyi yari afise imyaka 96. Ayandi makuru kuri inkuru turayabashikiriza mu biganiro tuza kubategurira mu nyuma. Reka rero dusubire ku makuru yacu mu shikiananji wimigenda ni Amerika na Makongo, Anthony Blinken ali mugihu cha Ukraine ni nkurudu shikizwa na Diane Ninazwe.
Nurugendo rugamije kwereka Ukraine kwa Amerika ikiri ku ruhande rwayo mu ntambara icyo gihugu kirimo n'Uburusiya. Iyo ntambara ikayimaza amezi atandatu. Blinken araza kandi kugaruka ku mafaranga agera ku miliyaridi zibiri z'amadolari yo gushigikira ubushikiranganji bwo kwivuna basi muri Ukraine n'ibindi bihugu 18 vyegereye Ukraine. Leta Amerika yifuza gusaba ayo mafaranga yose inama nshingamateka yayo. Urugendo rwa Anthony Blinken muri Ukraine rubaye imbere y'inzwi zike gusa ngo hari inama rusange y'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abategetsi ba Amerika bakaba bavuze uno munsi ko iyo nama izobera i New York agiyo akajyokeza ari akajyokeza ko kongera kwibutsa ko ari ngombwa ko ibihugu bigize ONU byubahana bikubahiriza ubwigenge bw'ibindi bihugu.
Urakoze Diana, itagambia iko irasuzuma niba hari isano hagati y'impfu z'abana n'umuti wa paracetamol bahawe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukamuzi.
Guverinoma ya Gambia irimo gukora iperereza ishaka kureba niba impfu z'abana babarirwa muri mirongo bahitanywe n'impyiko zananiwe gukora muri aya mezi ashize zaba zifite aho zihuriye na paracetamol y'umushongi banyoye. Umuyobozi ushinzwe ubuzima muri Gambia yatangaje amakuru y'iryo perereza uyu munsi kwa kane. Umubare wiyongera w'abana bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko bagize ibibazo by'impyiko watangiye kuboneka mu mpera z'ukwezi kwa karindwi. Uko wazamukaga niko abaganga batangiye kugira amakenga ko imiti yaba ibifitemo uruhare. Umuyobozi mukuru ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri Gambia, Mustafa Bitaye, yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza dukesha iyi nkuru ko hari abarwayi batangiye kuremba bagaragaza ibimenyetso by'impyiko. Ibyo bikaba hagati y'iminsi hagati y'itatu n'itanu nyuma yo gufata umuti wa paracetamol wagurishwaga mu karere. Byari bitarasobanuka niba hari ubwoko bwa paracetamol bwihariye bwarimo gukorwaho iperereza. Mu bimenyetso abana bagaragaje harimo kutabasha kwituma ibyoroshye n'umuriro ushobora gutuma impyiko zihagarika gukora nyuma y'amasaha make. Kugeza mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kwa munani, abana 28 bari bamaze gupfa nk'uko imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ibigaragaza ku gipimo cy'impfu zigera hafi kuri 90%.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Irakoze barinzi bacu Diane na Jenny na Jeffrey Mutagoma yadushikirije. Twabwiye kandi ko mu kanya inkuru isohotse mu kanya ivuga ko umwamikazi w'Ubwongereza wa kabiri Elizabeth wa kabiri yitabye umuremyi afite imyaka 96 n'amakuru ariko aratangazwa ubu nyine muri iki gihe turiko turababwira. Muri kumwe bandanya kumviza iradio hejuru ya Amerika isamyane i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika iraga binini. Aya makuru tatangwe mu Burundi. Umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakubuca yinjiye mu banga kuri uyu wa kane ku muhingamo mu kanya gaheze yabisikanije na mugenzi we asubiriye Alain Guillaume Bunyoni. Inkuru dushikirizwa n'umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza ari i Nairobi muri Kenya.
Ibiro byo kubisikanya hagati ya Gervais Ndirakubuca umushikiranganji wa mbere mushasha na Alain Guillaume Bunyoni yasubirijwe mu buryo butunguranye kuri uyu wa gatatu zabaye kuri uyu wa kane ku mugoroba zari zasibijwe mu gatondo kuri uyu wa kane ku mvo zitatangajwe. Abagabo basanzwe bamenyeranye kuva bakirwanira mu ishyamba umugambwe Sende FDD ukiri umuhari w'inyeshyamba babonetse bahana impapuro nk'ikimenyetso cyo guhererekanya ubutegetsi baranakoranye mu gipolisi cy'u Burundi. Mbere Bunyoni akaba yari yasubiriwe na Ndirakubuca umushikiranganji bw'umutekano imbere yo kuja kuba mukuru wa leta mu 2020. Ku mashusho Bunyoni aboneka amwenyura gato nayo Gervais Ndirakubuca asanzwe yatwenga gake yabonetse yakinye impapuro mu maso atanyinyuka. Bose bari bambaye amakostime n'amakaravati. Alain Guillaume Bunyoni asanzwe yaberwa cyane akambara n'impuzu zizinyuze n'umutambukanyi wiwe akaba yari yajanishije nk'uko yama mu byambarwa. Bamaze kubonana mu ibanga umushikiranganji yahora yavuze ko yasiguriye ubwiye kumusubirira uko akazi gakorwa amwereka dosiye zose zibwirizwa gukorwa kubw'ineza y'igihugu. Yavuze ko ikintu nyamukuru ari ikoranabuhanga yemeza ko rizotuma n'abanebwa canke abiba batabasha kubikora.
Igikorwa ca mbere ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha haba mu gutunganya imigambi mu gukurikirana ibikorwa canke mu gusuzuma aho ibikorwa bigeze icyo twakwita digitalization. Ibikorwa gihambaye kugira ngo chobore gutera intambwe kokora mu bihinga bwa none barya bahora banebwa abandi bakanyuruza abandi bagakora ibikorwa by'ibice kugira ngo kuva ubwo bwo hasi gushika ku bwo bw'umukuru w'igihugu ibikorwa byose bishobore gukurikiranwa mu mwanya mwiza
yanashikirije ayandi madosiye yihutirwa arimwo ukunganisha imishahara y'abakozi ba leta hamwe n'uturusho tugenerwa abakukuruke imwe mu migambi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko azoshira imbere mu myaka yiwe ya mbere ariko n'ubu ikaba ari umugani
igikorwa gikurikira ni umugambi wo gutunganya bushasha ibijyanye n'intara z'igihugu n'amakomine y'igihugu biri mu bizofasha igihugu haba mu gushyikiriza hafi ubutegetsi abenegihugu no mu kuduza umwimbu mu gihugu canke tugatuma iterambere ry'igihugu ryihuta kuduga igikorwa kigira gatatu ni kijyanye n'intumbero y'igihugu ijyanye no gutunganya neza imishahara y'abakozi ba leta kugira ngo ubusumbasumbane buve mu nzira bikurikiranwe neza ntihabemwo uwanja wangura icyo gikorwa kigeze kure icyo tubona gifatanya gikorwa kijyanye n'ingene igihugu kibwirizwa kwitaho abakukuruke bagenda mu karuhuko k'izabukuru nk'uko nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu yabishikirije avuga ati niburiburi ugiye mu karuhuko k'izabukuru ashobore gutahana agashahara yarageze ko n'abakukurutse kera nabo nyine bibagiwe hagire ikigaragaye kuri bo
hari ngiyome bunyoni yasubirijwe mu buryo giturumbuka kuri uyu wa gatatu ntambo n'imwe yigeze itangwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye inama nkenguzamateka na nshingamateka kwemeza umushikiranganji wa mbere mushasha Gervais Ndirakobuca kuri uyu wa gatatu vyari vyavuzwe ko bagize leta nshasha badateba kumenyekana ariko siko vyagenze n'ubu ntibaravugwa umukuru w'umugambwe Tanere utavuganwe n'ubutegetsi ukaba n'uwa kabiri waronse amajwi menshi mu matora y'2020 yagatorwasa yasavye ko iyi leta iroye gushingwa yojamwo abashikiranganji yo migambwe yose nk'uko vyakorwa ku ntwaro y'umuhisi Pierre Nkurunziza kuri uwa kane yahabwa kubisikanya k'umushikiranganji wa mbere mushasha n'uwahahora amenyesha makuru atari bake bakorera ibinyamakuru vyigenga bidoze bavuga ko bankiwe ukurikirana ibirori umwe mu bari bahari atashimye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika ko bagera kuri 10 batemerewe kwinjira ku kirimba cyitiriwe Ntare kiri Bujumbura kandi bari biyandikishije imbere nk'uko babisabwa ntambo zabitumye turamenye ero ryo rika neza ijwi rya Amerika
ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwise Ntare nkuru ibwongereza ko umugambi ubwongereza wo kurungika mu Rwanda bamwe mu basaba uhungiro utekubiri n'ivyemezo ngenderwa ko ico gihugu cafashe kuvyereka impunzi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima
kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwira ishami rya ONU ryita ku mpunzi ryabwiye urukiko ko u Rwanda rubuze byinshi mu byibanze nkenerwa muri sisiteme yarwo yo kwakira impunzi umunyamategeko uhagarariye HCR Madame Laura Dubinsky yagize ati hari ibyuho bikomeye muri politiki yo gutanga ubuhunzi mu Rwanda yongeraho ko nta kizere cy'uko hari cyahinduka mu gihe ibyo byuho leta y'u Rwanda itanemera ko bihari ahubwo ikabihakana mu nyandiko yagejeje ku rukiko nyuma uyu munyamategeko yisi politiki y'ubwongereza yo kohereza abasaba ubuhunzi mu Rwanda uburyo bw'ubwumvikane bwo kwikuraho umutwaro buzateza ibyago bikomeye byo kwirukanwa aho abantu birukanwa cyangwa bagasubizwa mu gihugu aho ubuzima bwabo n'umutekano bishobora kujya mu kaga yongeraho ko ibyo binyuranyije n'amahame abuza gutoteza impunzi zizizwa ko zinjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko iyo nyandiko ayisoza agira ati HCR iricuza cyane cyane kubijyanye n'imyitwarire ya kimwe mu bihugu byashyize amasezerano arengera impunzi kandi ko ari iby'ingenzi kuburira ko amasezerano ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda nyuranyije n'amahame shingiro bwiyemeje akubiye mu masezerano arengera impunzi ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ariko ibyatangajwe na HCR ko rufite ibyuho mu itangwa ry'ubuhunzi irabihakana umuvugizi wayo madamu Yolanda Makoro abinyujije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko HCR ari umufatanyabikorwa w'ingenzi w'u Rwanda wakoranye narwo kugeza no mu cyumweru gishize mu kugeza mu Rwanda itsinda rya 11 ry'abimukira bavanwa muri Libya uba bagera ku gihumbi bakaba bamaze kwakirwa mu Rwanda uyu muvugizi wa leta y'u Rwanda akongeraho ko HCR ubwayo yashimye politiki y'u Rwanda yo gufungurira amarembo impunzi yifata nk'intangarugero aho rumaze kwakira impunzi zigera ku 130,000 kuva mu myaka 40 ishize ati barabizi ko ubushake bwacu ntashidikanywaho bwo gutanga umutekano ku bababaye tubukomora mu mateka yacu ubwacu kubijyanye n'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza kandi Madamu Makoro avuga ko leta y'u Rwanda yahuye n'abahagarariye HCR mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ngo bayaganireho ariko ibibazo byose byazamuwe mu rukiko ntabyo ishami rya Loni ryita ku mpunzi ryigeze rigaragaza Abacamanza mbere bari bumvise ko HCR ikorera mu Rwanda kuva mu kwa gatanu k'1993 aho kugeza mu kwa gatandatu k'uyu mwaka iri shami rya Loni ryita ku mpunzi rihafite abakozi barenga 300 Icyakora mu nyandiko ye Madamu Dubinsky yavuze ko n'abategetsi ba Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza ubwabo biyemereye imbere muri Ministeri ko babuze andi makuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'uko ibintu byifashe mu Rwanda Umunyamategeko wa HCR kandi yavuze ko bamwe mu basaba ubuhunzi bavuga ko birukanwa n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe abinjira n'abasohoka mu buryo budakwiye rutanabanje kwita neza kuri dosiye zabo ahubwo bigakorwa mu buryo buhishe ati kuba sisteme y'itangwa ry'ubuhunzi rimwe na rimwe ikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda ibyo birongera ibyago by'ifatwa ry'ibyemezo bihutiyeho Ku ruhande rwabo abanyamategeko ba Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubwongereza babwiye urukiko ko amasezerano icyo gihugu cyagiranye n'u Rwanda yizeza ko buri wese uzoherezwa mu Rwanda azabona ubuhunzi binyuze mu buryo buboneye naho umuvugizi wa leta y'u Rwanda we yahakanye ibivugwa na HCR ko haba hari abasaba ubuhunzi birukanwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka kuri Twitter Madamu Yolanda Makoro yagize ati HCR irabizi ko mu Rwanda ivangura ribujijwe mu itegeko nshinga ryacu kandi barabizi ko tunatanga inzira igana ku kubona ibyangombwa byemewe byo gutura cyangwa ubwenegihugu kabone niyo usaba ubuhunzi ubusabe bwe bwaba bwanzwe buri wese ahawe ikaze mu Rwanda Abasaba ubuhungiro benshi hamwe n'impuzamasendika y'abakozi bo mu nzego za leta y'Ubwongereza Public and Commercial Services Union ndetse n'imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi ya Care for Care na Detention Action barimo gutambamira mu buryo bw'amategeko iyi politiki yatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'uyu gihe Priti Patel Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka Madamu Patel yavuze ko aya masezerano yisa ya mbere ku rwego rw'isi agezweho hagati y'igihugu cye n'u Rwanda yakozwe mu rwego rwo kuzibira bimukira binjira bakoresha umuhora wa Ramanche nk'inzira y'ubusami binjiza mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko Leta y'Ubwongereza ifata amasezerano yayo n'u Rwanda nk'uburyo bwo guca intege ba rushimusi bambutsa bimukira mu mato matoya ku kiguzi banyuze mu muhora wa Ramanche Nyamara imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubw'impunzi by'umwihariko yo ikanenga imyitwarire y'u Rwanda mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ari naho igaragaza impungenge ku mibereho y'abazoherezwa muri icyo gihugu indege izanye icyiciro cya mbere cy'abagombaga koherezwa mu Rwanda yari guhaguruka hagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ariko isirizwa ku munota wa nyuma biturutse ku kirego cyatanzwe n'abunganira bagombaga koherezwa ndetse n'imiryango itandukanye iharanira uburenganzira bw'impunzi n'abimukira biteganijwe ko urubanza rukomeza kugeza kuri uyu wa gatanu icyiciro cya kabiri cyarwo cyo kikazaba mu kwezi gutaha kwa cumi
urakoze Temi Kigali mu Rwanda harakoraniye inama mpuzamakungu yiga ku iterambere ry'uburimyi ku mugabane wa Afurika iyo nama ibaye mu gihe Afurika cyo kimwe n'isi muri rusange bigaramiwe n'ikibazo cy'ibiciro byiyongera ku masoko byatewe n'ikiza cya COVID-19 hamwe n'intambara y'Urusiya muri Ukraine n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi hari Kigali mu Rwanda
Ikibazo cy'ibiribwa bigenda biba bikeya igiciro cyabyo gihanitse ndetse n'imihindagurikire y'ikirere nibyo birimo gusuzumirwa muri iyi nama izasozwa kuri uyu wa gatanu iyi nama kandi yavugiwemo ikibazo cy'ibura ry'ifumbire n'inyongera musaruro n'impamvu ikomeje gutuma ibiribwa biba bike kuri uyu mugabane abahanga muri iyi nama bagaragaje ko muri iyi minsi bigoye kubona ibiribwa bituruka muri Ukraine n'u Rusiya kubera intambara ishyamiranije ibyo bihugu ku ruhande rw'u Rwanda minisitiri w'intebe w'u Rwanda yarahagurutse gutangaza ko ibicuruzwa Rwanda rwakuraga mu Rusiya na Ukraine birimo ingano igera kuri 34% ndetse n'ifumbire mvaruganda igera kuri 14% ibyo bicuruzwa u Rwanda ruzashaka ahandi babikura mu ijabo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama barimo Perezida wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa Mohamed Bazoum wa Nigeri na Vice Perezida wa Tanzania Philippe Mpango bagejeje ku bayitabiriye bose bahuriye ku kamaro ko gushyiraho ingamba zikwiriye zo guhangana na bene ibyo bibazo mu bihe biri imbere uyu mugabane ugashaka ibisubizo birambye ku buryo ubasha kwihaza mu biribwa Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ufite umukoro wo kugeza imirire iboneye ku baturage bawo ku buryo buri munsi babona amafunguro umukuru w'igihugu yavuze ko ibyo byashoboka habayeho ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika
We cannot have a coherent approach
Nitwashobora kugera
ku mugambi usobanutse wo kuvugurura ubuhinzi hatabayeho guhuza za politiki z'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi ku isi. Dukeneye kandi no kongera ishoramari mu bwikorezi ndetse no kubaka ibikorwa remezo byo guhunika imyaka kandi tukihutira no kunoza uburyo bwo kwishyurana.
Tarif systems.
Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko igihugu cye kimaze imyaka irenga 20 cyarafatiwe ibihano byatumaga hari bimwe na bimwe bidatumizwa hanze. Yavuze ko ubusanzwe ingano nyinshi igihugu cye cyazitumizaga muri Ukraine mu gihe ifumbire yo yaturukaga mu Burusiya. Mukuru w'igihugu cya Zimbabwe yumvikanishije ko igihugu cye cyabashije kweza ingano zishobora kuba zakwifashishwa mu gihe cy'amezi 13 ku buryo uyu munsi nta ngaruka barabona zo kuba ingano ziva muri Ukraine zarahagaze. Perezida wa Zimbabwe yagaragaje ubundi buryo bakoresha mu kwita ku mirima yabo.
Kubera ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere mu myaka 2 cyangwa 3 twatangije umugambi wo gucukura ibizenga by'amazi mu ntara zose z'igihugu. Twanatangije kandi umugambi wo kuvomerera imyaka. Turifuza kugera kuri hegitari 360,000 zuhirwa kandi turizera ko tuzaba twabigezeho mu gihembwe gitaha cy'ubuhinzi. Ibi bizatuma twongera kwihaza mu binyampeke mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'uruzuba. Turizera ko tuzagera kuri iyi ntego.
Iyi nama ibaye mu gihe Afurika kimwe n'isi muri rusange bihanganye n'ibiciro byiyongereye ku masoko. Nko mu Rwanda ibiciro ku isoko byiyongereye ku buryo usanga hari bimwe byikubye kabiri. Ingero ni nk'aho usanga ikiro cy'ibishyimbo cyaraguraga amafaranga 400 ubu bikaba bigeze ku mafaranga 1,000 haba mu mujyi cyangwa mu cyaro. Ibi biranareba kandi n'ibindi biribwa by'ibyo baturage bihingira, nk'aho usanga ikiro cy'ibirayi cyaravuye ku mafaranga 300 ubu kikaba kigeze kuri 500 cyangwa 600 hamwe na hamwe. Ibintu usanga bihangayikishije abaturage muri iki gihe.
Ikiro cy'ibishyimbo kigura 800.
Ibyo bishyimbo se ko mironko ubu ngubu muri iyi minsi noneho yazamutse yageze kuri 800,000?
Ntabye
gasanga wahinze hariya ntiyejeje, niba yahinze 20, ahubwo asaruye 15. Kurumbya rwose nta bantu bejeje.
Mbere twezaga bikeya bikaza byunganirwa n'ibituruka nko hanze ku isoko wajya guhaha ugasanga biri ku giciro gitoya. None ubu rero ibicuruzwa byarazamutse, byasanga rero no mu gihugu byararumbye ugasanga nyine kibazo kibaye kirekire.
Kuba ari ubutaka bwagundutse, sinzi iki cyabiteye. Ubuzima ntago ari bwiza kubera ibihe byahindutse.
Iyi nama yitabiriwe n'abantu bagera ku 2,500 barimo abakuru b'ibihugu, ba minisitiri bashinzwe ubuhinzi ndetse n'abikorera. Iyi nama ikazasoza imirimo yayo kuri uyu wa gatanu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta. Mu Burundi naho leta yatangaje ko yemeye ko bidandazwa birimo intete, ifu y'ibigori, isukari hamwe n'isima byinjizwa hisunzwe amategeko ajanye no gutoza amakori mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha w'akuru w'ijwi ry'Amerika Thierry Yves Ndayishimiye.
Icyo cyemezo cyatangajwe kuri uyu wa gatatu n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, hamwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ni ingingo yemejwe n'inama shikiranganji. Onezime Niyukuri avugira ubushikiranganji bw'ubudandaji mu Burundi.
Bwisunze ibyashinzwe n'inama shikiranganji, buramenyesheje abagwiza funga muri rusange ko birekuwe kwinjiza mu Burundi ibidandazwa mbumbarugo harimo intete n'ifu y'ibigori. Barashobora kwinjiza kandi isukari hamwe n'isima, ariko biributijwe ko amategeko ajyanye n'itozwa ry'amakori n'amatagisi bibandanya byubahirijwe.
Ubushikiranganji bw'ubudandaji bumenyesha ko iyo ngingo yafashwe hisunzwe ibyegeranyo by'abadandaza bitura ubushikiranganji basaba impusha zo kwemererwa kwinjiza ibyo bidandazwa mu gihugu. Onezime Niyukuri uku niko abivuga.
Turavye umwitwarariko w'abenegihugu hamwe n'abadandaza bitura ubushikiranganji kenshi baje gusaba impusha zo kwinjiza ibyo bidandazwa mu gihugu, ko abadandaza bamenye yuko bashobora kwinjiza ibyo bidandazwa, na cyane cyane ko ari iby'ingirakamaro kandi bikenerwa cyane mu gihugu.
Naho abahinga mu bijyanye n'ubutunzi mu Burundi bavuga ko byari bitangaje kubona ibiribwa habibura ku masoko mu gihugu cy'u Burundi ntihagire igikorwa ngo abantu bashobore kubyinjiza kugira ngo n'ibiciro bigabanuke. Faustin Ndikumana asanzwe ari umuhinga mu by'ubutunzi, akaba narongoye ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ngendo rikanakurikiranira hafi iby'ubutunzi n'intwari bereye mu Burundi uko niko yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone
inkizo by'intete zifuvyo byurumva ubushirangaje bw'uburimye n'ubworozi bwaguma buvuga ngo mwimbu n'umusese karango mwimbu n'umusese karatwe tukavuga tuti umwimbu mu gihugu ntukwiye bibekana yuko twatiriko turavuga ibintu bitwatiriko turarira busebe umwimbu mu gihugu ntukwiye ibyo twabivuga tukabishimangira kandi ibintu byerekana mu biharu byo kuza mu myaka yeze yaje kuza mu mwimbu rakwiye nta biharu werekanye ntiwerekanye by'abarundi bakenewe ziziya ziba ari imvugo za politiki iyo rero ibintu bidakura reka abantu bagashobora kubyinjira
Faustin Ndikumana anavuga ko iyo ngingo yemerera abagwiza tunga kwinjiza ibyo bidandazwa mbumba rugo mu Burundi bizosahiriza abenegihugu no kwigabanuka by'ibiciro ku masoko
ugasanga n'ibiciro kumbure ntibisubiye kubana ibiduga bikaba umurengera ko muri ico gihe byabifashije yuko za monopole z'abantu usanga ari bagurisha ikintu kimwe ugasanga no babidandaza bonyine isukari ugashaka abantu bashaka kuyitungiramwo mu bijanye n'intwari bereteza kuranga iby'ubutunzi icyo bita bonne gouvernance economique icyo onye ni kintu cyagica kigira icyo gisahirije
mu Burundi nta bitigira ibihari byerekana ibiribwa bikenerwa kuvanwa hanze y'igihugu kugira ngo bishobore guhaza ababikenera ku isoko aha kandi n'ibiribwa byimbuka imbere mu gihugu nta bitigira ibyabyo bihari gusa ubushakashatsi bwakozwe na programu y'igihugu itanga ubufasha mu bijanye n'uburimyi ifadikanije na FAO bwerekana ko ibura ry'ibiribwa bikenerwa ku isoko ry'u Burundi ruri ku kigero cha 30% mu biharuro byasohowe n'ikigo OBR mu mwaka w'2019 byerekanye ko inzahabu arizo ziza ku isonga mu bidandazwa u Burundi bushorera hanze ku rugero rw'ibice birenga 50% mu gihe ibyinjizwa mu gihugu byo byiganziwe n'ibitoro ku bice 19 n'ibicindwe ku ijana umugabane wa Aziya ni uri imbere y'iyindi muri ico gisata cuguhanahana ibidandazwa ibice birenga 60% n'ibicuruzwa u Burundi bushorera hanze bija muri uwo mugabane 52 n'ibice 5% by'ibyo bwinjiza bikava muri Aziya nyene naho ibihugu biza imbere y'ibindi mwihanahanwa ry'ibidandazwa n'u Burundi ku mugabane wa Afrika biza bikurikira umugabane wa Aziya ibindi imbere ni igihugu cha Kenya na Tanzania Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
uko tugabwiye amakuru tumenye mu kanya nuko umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth II ahejeje kwitaba umuremyi afite imyaka 96 turi kumwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Londres Venuste Nshimiyimana muraho Venuste
Frederic wiriweho
turi neza amakuru ariko atangazwa na makuru yakababara w'Ubwongereza bose ubu ibintu byifashe gute turabona ko ku ngoro Buckingham Palace hakoraniye abantu benshi cyane rwose ibintu byifashe gute
nibyo kuko nk'uko bivuze igihugu cyose kirarira igihugu cyose kimaze kumenya inkuru y'incamugongo ku mwamikazi Elizabeth II yitabye Imana itangazo rishyizwe ahagaragara n'ingoro y'ubwami ya Buckingham ivuze yuko yitabye Imana kuri iki gicamunsi itangazo rikaba ryashyirwa ahagaragara ku isaha 12:30 n'itanu akaba yitabye Imana ari mu ngoro ye i Balmoral mu gihugu cya Scotland aho umuryango we wari wagiye kumusezeraho abana be bose abakazana be umwamikazi nk'uko ubivuze Elizabeth yitabye Imana afite imyaka 96 akaba yarabaye umwamikazi mu mwaka w'1952 yarafite imyaka 25 gusa icyo gihe ndetse nakubwira ko yari yagiye muri Kenya ari ahantu yagiye gusura igihugu cyatumye hitaba umwamikazi abaye rero umwamikazi umutegetsi ukunzwe cyane muri kino gihugu ukubwira nakubwira ko abategetsi bose ubungubu baritegura gutangaza ariko bandi batangiye no kwifatanya n'umuryango wavuga yuko bamusabira abanyamadini abaminisitiri w'intebe ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki gicamunsi yavuze ko yifatanyije n'abo gereza bose kugira ngo basabire umwamikazi
Venuste Nshimiyimana turagushimiye cyane rwose ku kanya utari kugira ngo tubwire urwo rupfu rubabaje umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth II turashimiye rero abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose bakurikiranye ikiganiro cy'isaha mugire amahoro n'ingorora mwiza mwese.